Ishuri ry'intango rya Buhayira abana biga ko bakoreshejwe ibikorwa by'ingufu riri mu misozi miremire ya komine mu Rwini ni mu karere k'intara ya Cibitoke kimbukamo inzahabu nyinshi. Umwarimu yafashwe yakoresha abaregwa biwe yigisha mu mwaka wa kane. Abana yikoreza ibikoresho byo kubaka bigizwe ahanini n'amatafari bafite imyaka iri hagati ya 10 na 14 nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika yakuye kuri iryo shuri abyemeza. Ijwi rya Amerika rimaze kubona amashusho ku mbuga nkoranyambaga avuga ibijyanye n'ikoreshwa ry'abo banyeshuri umwaka wa kane. Yashatse kumenya byinshi maze yibaza umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Buhayira. Sivako Zimana yemeza ko ayo makosa yabaye atari ku kazi ariko ko amaze kubyumva yakoranije abaserukira ababyeyi kugira barare ingingo bafata.
Twarakoranye na komite nshingwashure turabaza ibyo bintu nyene byagenze. Abagisha baraduha umuco baravuga ko ari uko nyene byagenze. Umwigisha yabikoze ibyo naciye ndamwandikira demande d'explication. Yego.
Nawe Zimana arongoye ishuri nshingiro rya Buhayira avuga ko abana bikorejwe amatafari atari ku mirimo muyobozi Zindero ku rwego rw'intara yafashe ingingo yo kumubogoza mu mabanga. Joseph Nyandwi yasiguriye ijwi rya Amerika imvo zatumye ahitamo gukura directeur w'ishuri kandi atari we yagizwe ikosa.
Naho twumva ko avuga ko ari umwigisha, ntabwo umwigisha ashobora gufata abanyeshuri ngo batware mu myonga gusoma amatafari mu masaha yine kuri abana mu ishuri umuyobozi atabizi. Yaho bari kwishyura atahari. Uko amatsa wadusumira atubwira ko atari ubwa mbere bahora babikora, ubu ari uko byaba bimenyekanye.
Nyandwi arongoye igisata cy'indero mu ntara ya Cibitoke agamisha abandi barimu abadirekiteri bakorera mu turere turi kure y'ibisagara bikuru ko batokwijajara bibaza ko amakosa bakora atamenyekana kubera bari mu catawe.
Ingendo nk'iyo n'insiguro insigo twoya nuko abantu kenshi barijajara bakibaza yuko ko batari kumvikana mukuru w'amakomesha nk'iy'intara bashobora gukora ibyo bagombye ariko bari bagira ikintu kimwe. Uyu munsi uhinga bwo kumenyesha amakuru urabangutse. Ikibaye ubunyene kiba kigeze ku isi yose nyuma y'umunota umwe. Abayobozi batandukanye uretse abimugwi gusa mu ntara yose turasaba yuko boze bakora bihuye n'amategeko bakinira gukora ibintu bibaza ngo bari mu rufuri bari mu kinyegero. Nta kinyegero kihari, amakuru aratangwa kandi atangwa ku buryo bubangutse mu bihe bya none.
Komite nshingwashure y'ababyeyi barereye ku ishuri nshingiro rya Buhayira yamenyeshejwe ibyabaye. Yemeza ko ibyo uwo mwarimu yakoze biteye kubiri n'uko ibikorwa bihabwa abana bihora bigenda. Kigeze cyiza arongoye komite nshingwashure y'ababyeyi afite ibondo kuri iryo shure.
Yego vyaratukoze ko cyane kuko ntitwamenyeshejwe icyo gikorwa abanyeshuri bagiye gukora kuko musanze umwisha atunganije ibikorwa aramenyesha umuyobozi ama umuyobozi nawe akamenyesha komite nshingwashuri hama icyo gikorwa bakagija ku inama basha wikora inzego zose z'ishuri zibiyitse. Ntacyo twashoboye guca dukora kuko n'uwo mwigisha ntiyaje ngo asigura ati jewe byangendeye uku nabikoze nisunze iki. N'ubu ntituzi ahahari kugira ngo tumubaze. N'ubu sinzi ntawuri ngaho.
Abarimu nka Jean Dodier Dukwishaka bigisha mu mwaka umwe wa kane n'uwahinduye abaregwa biwe abakozi badahemba bavuga ko iyo umwarimu yihaye uburenganzira bwo gukoresha abanyeshuri bikorwa mu mwanya wo kwiga bituma urutonde rw'ivyigwa ruhungabana.
Ku bijanye n'ibikorwa ku ishuri ibikorwa birakorwa twisunze urere ishuri bigatuma abana tubamenyereza gukora ibikorwa bitandukanye ariko inyuma ya urere ntabwo dushobora gukoresha abana ibikorwa bishobora gutuma dutakaza iyindi orere. Ibikorwa byatezwa gukorwa twisunze orere y'ishuri bishobora guhungabanya ibindi ayandi makuru. Iyo orere itagenze neza ibyononekara byo ntibibura kuko urumva ko umwanya w'amasaha haba hari ibintu bitari kubigenda neza.
Amakuru yemezwa n'abajejwe indero hamwe na komite y'ababyeyi yavuga ko umwarimu Obede Hayobarimana umunsi byamenyekana ko yakoresheje abana yikitse inyuma y'ikigwa cyo kwimenyereza kurima gisanzwe kiri ku rutonde rw'ivyigwa mu mashuri y'intango n'ayisumbuye mu Burundi kizwi nka TPA. Mu bisanzwe abanyeshuri mu gihe cy'ico kirigwa baja mu mirima y'ishuri. Mu myaka ya kera mu mihingo imwe imwe y'u Burundi hari igihe abanyeshuri bakuze mu mwanya w'ico kirigwa baja guha umukozi abantu bageze mu zabukuru canke bantu nikora. Ibitagikorwa ubu nk'uko amasoko mu gisata cy'indero yabibwiye ijwi rya Amerika. Hayobimana ntiyari yatonze ku ishuri igihe ijwi rya Amerika ryaja ku ishuri rya Buhayira n'abaho bavuze ko amaze iminsi ataboneka. Abajejwe indero mu ntara ya komine umuyobozi yabogojwe n'ubuserukira abavyeyi twamenye ko kuri uyu kabiri biriwe ku biro by'umukuru w'igihugu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kugira bisigure ariko kugira igihe twatunganye inkuru ntitwari bwamenye icyo baganiriye n'abahanuzi ba perezida Ndayishimiye bajejwe indero hamwe n'ingingo zafashwe. Erode Urikaneza, ijwi rya Amerika.